Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadushakira kuri internet ni mudusange kuri www.radioyacu.com. Chuti na none mwiriwe ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Igitariki ya none ni umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi. Agaton Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi asanga nta bwisanzure bw'itangazamakuru buri mu gihugu.
Amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza, mugabo umunyayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga, none wovuga ngo uko kumenyesha amakuru ari ubwigenge nyabaki.
Agaton Rwasa ayobora ishyaka FNL ryo mu CNL mu mbabarire ryo mu Burundi ritavuga rumwe n'ubutegetsi. U Rwanda rwo rwateye imbere ho gato mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko Reporter Sans Frontières bitangaza, rwungutse imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Somalia, Al-Shabaab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika kigizwe n'Abarundi, igitero cyahitanye abantu 3, ariko Al-Shabaab yo yemeza ko yaba yishe abasirikare barenga 170. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye. Yego, nandi mbabwira ko aya makuru yose twabateguriye tugiye kuyagezaho, tuyabagezaho mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Kamerun. Abanyamakuru bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'umwuga wabo, basaba ingabo z'igihugu n'inyeshyamba barwana kureka kubatoteza. Oriane Itangishaka aratubwira iyi nkuru.
Amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru muri Kamerun avuga ko bagenzi babo bashika kuri 80 bamaze guhunga akarere k'uburengero bw'igihugu karimo uruhagarara kubera ubwoba bw'umutekano wabo. Lambert Kevin w'imyaka 36 asigaye akora umwuga wo guteka imikate mu gisagara cha Yaounde. Yahoze akorera ikinyamakuru Canal 2 International, kimwe mu binyamakuru vya mbere vya televiziyo bikomeye mu gihugu bikora ku nkuru z'abaharanira ukwiyonkora. Kevin avuga ko yafashe ingingo yo guta umwuga inyuma yaho akoreye inkuru y'igitero cakozwe mu kigwati kimwe hagapfa abantu benshi, inzu zigaturigwa. Yamara ubwo bwicanyi sibwo bwamutumye atumwuga wiwe, yavuze ko yabikoze kubera yategekwa n'abasirikare hamwe n'abaroberi gutangaza ibinyoma. Iyo migwi yompi yamusaba kubanza kubaha inkuru ziwe ngo bazisome mbere yuko azitangaza. Bamubwira ko bomwica avuze ikintu na kimwe kibi kuri bo. Igisirikare hamwe n'imigwi y'abagwanyi bose barahakana ko bamugiriye ko iterabwoba. Ishirahamwe riharanira ineza y'abamenyeshamakuru muri Kamerun ritangaza ko kuva intambara itangura mu gihugu muri 2017, abamenyeshamakuru bamaze kunyuruzwa bashika kuri 16, bane muri bo bakaba bapfiriye mu minwe yabo.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Somalia. Al-Shabaab yateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo z'amahoro za Afurika, ATMIS, yasimbuye AMISOM. Frederic Nkundikije aratubwira uko byagenze.
Umurwi wo mu gihugu cya Somalia abarwanyi Al-Shabaab wakoze igitero ku kambi ya gisirikare icumbitswemo n'inteko z'ubumwe bwa Afurika mu ntara ya Shabelle iri hagati mu gihugu. Amakuru yatangajwe n'uyu murwi hamwe n'umunyagihugu waho yiboneye icyo gitero avuga ko abasivili 3 bahasize ubuzima gihe uyu murwi wariko uratana mu mitwe n'ingabo z'ubumwe bwa Afurika uyu munsi kwa kabiri. Uyo munyagihugu aba mu micungararo yahabereye iyo ngwano yavuze ko mu nyuma yabonye indege za kajugujugu zibiri mu kirere ziriko zirarasa. Umurwi Al-Shabaab umaze imyaka itari mike ugerageza gutembagaza leta ya Somalia kugira ngo ushinge ubutegetsi bwawo ushira imbere y'itegeko rya Kiislamu Sharia, watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. Mu itangazo wasohoye wagize uti, inyuma ingwano ikomeye umurwi wacu wigaruriye iyo kambi kandi gushika ubu iracari mu minwe yacu. Al-Shabab uvuga kandi ko wishe abasirikare umwe bwa Afrika ijana na mirongo irindwi na batatu kandi ko wagize imbohe bamwe muri abo basirikare. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Somalia Abdullahi Muhammad atari mu kibanza cyabereye icyo gitero yaronse amakuru avuga ko abasirikare batari bake b'Abarundi basize ubuzima muri icyo gitero. Abategetsi bo mu ntara ya Shabele hamwe n'abategetsi b'umwe bwa Afrika ntibari bwagire icyo bavuze kuri icyo gitero.
Radio Ijwi ry'Amerika Frederic Nkundikije bugumye hafi noneho tujye muri Nigeria aho abagenzi ba gari ya moshi bashimuswe n'imitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu umubare wabo ugeze ku 168. Tubwire ibindi Fred.
Ibinyamakuru byahabiriye ico gitero mu bihezi byarerekanye amasanamu ya video y'abantu banyurujwe barimo ikibondo cibarutswe n'umwe mu bafasoni bari banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko leta yiwe igize iminsi inabagurwa ko idakora ibihagije mu twigoro two kubohoza abanyagihugu banyurujwe, iriko iravyitondera kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu gikorwa co kubohoza abo bantu. Yavuze ko inkozi z'ikibi zanyuruje abo bantu ziriko zibakoresha inkinzo, ari naco gituma igikorwa co kubabohoza hakoreshejwe inguvu za gisirikare kitoroshe. Kunyuruza abantu bimaze kuba igikorwa ca minsi yose mu gihugu ca Nigeria kuri iyi mirwi itwaje ibigwanisho.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusange no kuri YouTube na Facebook VO Radio yacu. Mukanya gato amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Paul Rusesabagina wareze leta y'u Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababunganira mu mategeko kuri uyu wa kabiri basobanuriye itangazamakuru ikirego bagejeje rero mu butabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega Leta y'u Rwanda. Byabereye hano i Washington DC. Mugenzi wacu Tim Ishimwe wariyo muri icyo kiganiro n'abanyamakuru aba bavoka bavuze iki?
Urakoze Thomas. Umunyamategeko uburanira umuryango wa Rusesabagina John Evans yagarutse cyane ku ifungwa rya Paul Rusesabagina, avuga ko ari ifungwa ritakurikije amategeko, aho yavuze ko ubungubu bari kuregera impuzamarira ku muryango, aho bavuga ko u Rwanda rugomba kwishyura miliyoni zigera ku 400 z'amadolari akoreshwa no muri Amerika, mu gihe ariko urukiko rwabarubyemeje.
Miliyoni 400 y'amadolari niyo basaba. Niyo baregera. Nuko none se bari bavuga yuko urubanza, ntabwo bavuze nimba igihe urubanza ruzatangirira, ntabwo bavuze mbese uko ruzagenda.
Ntabwo bavuze igihe urubanza ruzatangirira, ariko bavuze ko umunyamategeko yavuze ko ari ibintu bagomba kwihutisha, cyane ko Rusesabagina w'imyaka 37 kugeza ubu arimo arwaye kandi adafatwa neza muri gereza, cyane ko badashobora kuvugana n'umuryango we nk'uko babyifuza, haba Rusesabagina cyangwa umuryango we. Bavuga rero ko bagiye gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kuba runo rubanza rwatangira hakiri kare.
Mu yandi magambo, ntabwo baba basobanuye niba inkiko kuko kurega biroroshye, ariko se baba basobanuye nimba inkiko za hano zifite ububasha?
Ntabwo uyu munyamategeko ibyo yabikomojeho, ariko yavuze ko Leta y'u Rwanda kuba yarafashe Rusesabagina ikamukura aho bita ku butaka bw'Amerika, ubwabyo ibyo ngibyo ari cyaha Leta y'Amerika idashobora kwihanganira.
N'ubucamanza bw'Amerika. Hanyuma umuryango wa Paul Rusesabagina muri iki kiganiro wari uhari?
Yes, umuryango wari uhari. Hari abana be batatu n'umudamu wa Rusesabagina, na bose bari mu kiganiro.
Ariko bo hari icyo bavuze?
Umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba niwe wafashe ijambo muri icyo kiganiro, avuga ko haba no mu Bubiligi aho batuye bakorewe ihohoterwa, aho batewe ku nzu yabo babamo, ndetse ibyo ngibyo bigakomeza, aho yasobanuye ko na telefone ye bayinjirira bakashobora kumenya ahantu ari ku buryo ashobora kuba atewe ubwoba n'uko ashobora kugirirwa nabi kubera ko binjiye muri telefone ye bashobora kumenya ahari n'ibyo ari gukora.
Kuvuga baramuteye, ntabwo yavuze bamuteye abari
bo? Ntabwo yasobanuye abamuteye abari bo, ariko ubonaga asa nk'utunga agatoki Leta y'u Rwanda.
Cyane cyane ko n'ibyo ngibyo byo kwinjira muri telefone byigeze kuvugwa ko ari Leta y'u Rwanda yaba yarabikoze
urugero nigiye ari kumwe na ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubiligi barimo baganira baza kumenya yuko ngo leta yabinjiriye
nibyo ubona yashaka gushimangira avuga nyine ko leta y'u Rwanda ishobora kuba yarinjiye akoresheje karakamashuka ya Pegasus.
Ndagushimiye team Ishimwe, rero nibutse yuko wari wagiye kuturebera iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru bagiranye rero n'abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina n'umuryango nyine wa Paul Rusesabagina nk'uko bitubwiye waruhari, baregeye rero ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barega Leta y'u Rwanda nk'uko maze kubitubwira, barasaba impozamarira zingana na miliyoni 400 y'amadolari. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi, baba abanyagihugu baba abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane, ariko leta yo irabihakana nubwo impande zombi zemeranya yuko hari abategetsi bima amakuru abanyamakuru. Ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Uyu munsi abanyamakuru batari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri ico gihugu, ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru vyigenga mu Burundi.
Mbona umengo umwuga utera usubira inyuma, uretse yuko ari n'abantu umuntu aja kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo, n'abamenyeshamakuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyeshamakuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru vyandika.
Uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byo gushikiriza amakuru aha iwacu ni ukuri mbona umengo ntibwifashe neza, kuko amakuru ntashikirizwa neza, ntiyavugwa ibyo dukeneye kumva byose.
Kuva mu 2018 amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika yugawe, yo ya mbere ikaba itarasubira gusamiranira mu Burundi naho iherutse gukurwa kw'ibihano, uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu byerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye.
Abantu bafise ubwoba ko byo bashikiriza byumvirizwa kandi byo bashikiriza kirizwa bishobora kubakurikirana.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko Barundi bafite ubwoba bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'Ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Nivyo benshi bumviriza, turazumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura na wasanga amakuru yo kuri radiyo atake yasubirira mu Burundi.
Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iradiyo.
Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangaza makuru ritakibaho ahantu rinzego kureka ibinyamakuru bikizanzura.
Ntatangaza makuru rihari nubo ba yo yaronka canke ayabona canke abone biriko birahakorerwa, ntamwidegamvyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ipfuke. Amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga.
Afata ibihano vyafatiwe Ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane akajo kari kahari Ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera makuru kandi kavuga makuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha makuru batafise umwanya cyane bategereje gambya umva ariho demokarasi yiseseye dufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo y'Isanganiro abona urugero rwo gutanga makuru no kuyashikiriza rushimishije nubwo yemeza ko hakira gahaze. Alain Désiré Bukeneza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ibyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka, kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe byagiye bibonekeza, ariko rero haracariho n'akagoye kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari jeje gutanga makuru batayatanga neza.
Umunyamahanga ntayegayezwa mu cyanganje bwo kumenyesha makuru wasigura ko mu Burundi itangaza makuru ryateye imbere, gusa remeza ko hari bikiri hanze harimo abayobozi bamwe banka gutanga makuru. Cyari kitamo yaha yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera inye itangaza makuru rikora mu mperazo kwa kane Bujumbura.
Urabye inyamakuru nyene byagiye biravuka no munsi ni byinshi cyane gose, ariko ugasanga uburyo bwo gukora ushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma bihebye biyashikirize usanga harimo ingorane.
Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. akasaka yasiguye ko zimwe mu mpamvu ari kigongwe cha president Ndayishimiye cyahawe amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu mpera ya 2020 mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe ibiganiro hagati y'ikigo SNSE kijerwe gucungera ngitangaza makuru rikora na BBC n'ijwi rya Amerika iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka zo 2015 n'ibindi kuva 2015 hahunze amenyesha makuru y'inyamakuru byigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kwa 13 kwa 5 wa mwaka hari ibinyamakuru byavukiye mu buhungiro ikibazo ijwi rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye mu cegeranyo cy'umwaka wa 2021 ubushikanganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi kandamiza amenyesha makuru gutyo bigatuma amenyesha makuru muri ico gihugu bahitamo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru ico cegeranyo cemeza ko hari amenyesha makuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bari ko bakora inkuru zo hagati mu gihugu kinagiriza imwe mu migwi yagereye umugambo uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi naho ibwizwa nshingiro ry'ico gihugu gyemera ubwigenge bw'itangaza makuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro eroje uri kaneza Nairobi juje America
Radio Ijwi rya Amerika tugume ku kibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta Agaton Rwasa avuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
nibaza yuko ubwo burenganzira naho bwanditse mu mategeko siko kubahirizwa n'ikimenyamenya n'ukumugambwe CNL kumuburabuzwa hirya no hino mu gihugu ategura ibikorwa intwaro kakivangamwo kaza gushinga ingingo atanu hamwe zihurira n'amategeko agenga imigambwe canke amanama
ikintu mwibaza coba kiriko kirakorwa kugira ngo iyo nyifato igabanuke leta y'u Burundi ivuga ko muri iki gihe ibimenyesha makuru bizavyugawe byuguruwe eka ivuga ko umuntu wese ahari kandi n'abamenyesha bakuru afise uburenganzira bwo gushikiriza ivyo bashatse ivyo bintu niko vyifashe muri iki gihe
ivyo na gato no guha akarorero kagaragara radio televiziyo y'igihugu ikoresha amakori atangwa n'abarundi mugabo umugambwe sene hagize igikorwa ukora abamenyesha makuru ba radio televiziyo nasionale bakaza nta na kimwe bavuga nta na kimwe berekana icyo ni kigaragaza yuko ubwigenge bwo gushikiriza amakuru nta buhari kuko iyo bagiye kubikorwa bategeza kwerekana ibyo bagiye gutarura hirya no hino ikindi naco amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza mugabo mu gihe ayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga nayo nyene ibyo ashikiriza akabanza gupima agapimura n'ikindi ugasanga nk'ubu abantu barazimira nta radiyo n'imwe mu Burundi yubakwa kubivuga none wovuga ngo uko kumenyesha amakuru hari ubwigenge nyabaki
muri ko muvuga ko amaradiyo n'ibinyamakuru nta byose mu Burundi biri mu minwe ya leta
ntibiri mu minwe ya leta mugabo biri ku gitsure cya leta ntibishobora gukora umwuga nk'uko byategezwa kuwukora kuko ubwa mbere na mbere kwari ko batumenyesha ibiri ko biraba hirya no hino mugabo birarenga amakuru yo mu Burundi rimwe na rimwe ukayumvira mu maradiyo yo hanze
ikintu mwoshikiriza muri iki gihe ku uyu munsi cyane cyane amakungu yose yibuka umunsi bamenyesha amakuru bashobora kuba batorohewe mu bihugu bitandukanye byo ku isi ikintu mwosaba kubijyanye no gushikiriza ibyiyumviro ni iki
icyo twoshikiriza ni uko abatware hirya no hino ku isi si mu Burundi gusa bomenya yuko iyo abanyagihugu bisanzura bakavuga ibibari ku mutima bibafasha nabo nyene gutwara neza kuko niba bibaheza bakakibugwa mugabo uvuze ngo ubantu ngo nibaceceke cyane nibagira naho kuvuga naho bavuga ibintu batabitoboye ni hahandi uzosanga aho gutera intambwe tukuma turi hahandi uburenganzira nimba bwanditswe mu mategeko ni bwubahirizwe no mu ngiro kuko byoba byiza imvugo ijyanye n'ingiro niho twaba turiko turatera intambwe tuje imbere
mu kanya gatoya cyane ngo se mushanahe agatanga rwasa murafite akizero ku bintu bizohinduka
kwizera ko ibintu bizohinduka ibyo turabyamana ahandi hoho umuntu yotana n'ikigazuzo turizera ko ibintu bizohinduka kuko nta bihoraho kiretse imana yonyine ibintu biraba bibi uyu munsi ejo bikaba byiza uko biba byiza uyu munsi ejo kubura ugasanga naho nyine birononekaye rero turizera yuko bitagenda neza uyu munsi bishobora kutogenda neza ejo bundi
agatuma rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika tugume ku bwisanzure bw'itangazamakuru rero umunsi mpuzamahanga wabuhariwe uyu munsi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières riragaragaza ko u Rwanda rwagiye imbere h'imyanya makumyabiri ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Eric Bagiruwubusa aratubwira muri make ibikubiye muri iyi raporo ya RSF.
Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho ari bwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya Leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri b'itangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na siporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona zikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya Jenoside kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefone z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo Leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya Leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa azanyimishe mitiwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiriho. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda ate, ararate? Ibyo ntago byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko, ntako Leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders, ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya 135 ugereranyije n'15 na 6 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye ibitangazamakuru. Mutuyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukene, ariko nayo iracyiyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri Leta, ubwo ba bayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa ngo icyo ntekereza, ntekereza ko Minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva koko Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. Ubwo rero Minisiteri igarutse yagikora za politiki.
Ku munyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Saa twitangiye mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru. Iyo umuntu akwanditse akavuga ati aha kanaka kanaka yo, ubu mukanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesabagina, arabigeza kwa Ngabire mu ruhame. Kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo, uri nkabo iyo buceye ukaje gusaba makuru umuntu arakwikanga n'ubu kisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko byabaye mu ruhame
duteguriye inkuru rwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere ritangaza makuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo muri uyu mwaka Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18 ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda yakiriye inama ya 12 y'ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afrika bihuriye mu muryango w'ibihugu nyine bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth Africa. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabonye inkunga igenewe ishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari triyari ebyiri hagati y'umwaka w'1990 n'ibihumbi 2018. Ariko na none iki gice cya Afrika gihomba saga triyari y'amadolari yari gitiye mu nzira zifitanye isano na ruswa. Reba ibintu byumvikana neza. Ufite triyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni 400 babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi. Uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda Madamu Nyerere Madrene we yasobanuye ingorane u Rwanda ruhura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu.
Nava ko ari urugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka kuko abanyereza amafaranga bakajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana. Gusa icyo dusaba ni iki? Ni uko abantu bose bafite amakuru bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muri twumenyekane.
Muvunyi mukuru yumvikanishije ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa.
Ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu itangira serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta wari mu bijyanye na cyamunara e-auction rebye serivisi zihabwa abaturage bari kuri serivisi zirangwa imimerere ubona ko byose bikorwa hifashishije ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati bitanga serivisi n'uyisaba ari byo byagiye bigabanya ruswa.
Nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu. Ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa rigizwe n'ibihugu 18 harimo Botswana, Cameroon, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles na Sierra Leone. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha amakuru twabateguriye muri aka kanya aho muri je ariko mbere yuko dusezeranaho mbirutse muri make uko yarateye. Muri Somalia Al-Shabaab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afrika kirimo abasirikare b'Abarundi igitero cyahitanye abantu batatu ariko Al-Shabaab yiremeza ko yaba yisha abasirikare barenga 170. Iyi nkuru turimo turayibakurikiranira. Abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri baganiriye n'itangazamakuru hano i Washington DC basobanura ikirego bagejeje mu butabera bw'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega u Rwanda barasaba miliyoni 400 y'amadolari y'Abanyamerika. Iyi nkuru tuzayigarukaho ejo mu gatondo ku buryo burambuye saa 11 n'igice, ariko rero hagati aho ngaho Leta y'u Rwanda yo ntakiratangaza ku mugaragaro kuri iki kirego. Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi, abanyamakuru na Leta baremeranya yuko hari abategetsi b'Imana amakuru, ariko abanyamakuru bakavuga ko ubwisanzure bwabo ari bukeya Leta yo ikabihakana. Hagati aho ngaho umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na Leta y'u Burundi nyine Agathon Rwasa wavuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.